ni Radio Ijwi ya Amerika. Radishwe cha Amerika samiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mu yumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda twumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu muri kumwe nanje Oriane itanga ishaka makuru yo kuri no saha. Umushikiranganje wa mbere w'u Burundi yarayagenwe na President Evariste Ndayishimiye n'abakenguza amateka mu masaha aheze ahejeje kurahira mu mabanga yiwe mashasha. Abiheza politike y'u Burundi bavuga ko byakozwe biciye mu mategeko, ariko bizera ko abayobozi bandi bashasha bagiye gushingwa bazozana akanovera mu ntwaro y'igihugu.
Ni ibintu bisanzwe rero yuko abategetsi bamwe bamwe igihugu bahindurwa, na cyane cyane mu gihe biba biha uburenganzira ukuri igihugu byo kubahindura.
Uyo ni Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe Parsem rihamagarira Abarundi guhindura ingendo kugira bashike ku iterambere rirama. Muri kumubandanya kumviza Radio Ijwi rya Amerika samiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru yo kuri no saha tugiye kuyabashikiriza ahanini yerekeye ingingo ya Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yo kugena umushikiranganji wa mbere mushasha. Nuko tubabwiye rero mu kanya Gervais Ndirakobuca yahora ari umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati n'iterambere ry'amakomine, niwe umushikiranganji wa mbere mushasha w'u Burundi. Ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Eloge Burikaneza arabidushikiriza.
Tumwemeje ijana ku ijana.
Gervais Ndirakobuca yazwi ku kazina k'uburizi kandi akugarika yemejwe n'abashingamateka bose bari bitabye n'abatumwe uko bari 113. Ntambo mukuru n'amashingamateka Daniel Gerard Ndabirabe yatanze zatumye President Ndayishimiye ashima guhindura umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni bari bamaranye imyaka ibiri ku isonga ry'u Burundi inyuma yo kwimikwa gihutihuti bitewe n'urupfu giturumbuka rwa nyakwigendera President Pierre Nkurunziza. Ariko yabwiye ujejwe guharura amajwi mu nama nshingamateka kumenyesha niba amategeko yubahirijwe canke yatakurikijwe, maze asigura ko ivyakozwe vyisunze ubwirizwa nshingiro.
Ategeza kwemezwa n'abashingamateka 63. Kandidatira y'umushikiranganji wa mbere yemejwe n'abashingamateka 113.
Eka na agatondwa asaba mukuru mugambwe SNL utavuganwe n'ubutegetsi asanzwe ari umushingamateka asanga atamategeko yaho nyanzwe. Rwasa twari umugambwe wa kabiri waronse amajwi menshi mu matora y'ibihumbi 2020 yifuza ko leta nshasha yojamwo n'indi migambwe na rwiwe udasigaye inyuma. Nayicatumye President Eva kubura Alain Guillaume Bunyoni kitavuzwe umukuru wa SNL arakinuganuga.
Tugize iminsi twese twumva umukuru w'igihugu yidoga yuko muri leta yiwe hari abanebwe abantu badashoboye bitwara uko bishatse. Mu bisanzwe umushikiranganji wa mbere niwe wabwirizwa kuca abikorera akazi. Kugera umushikiranganji wa mbere byamugoye, umukuru w'igihugu akabona kugure umwanya uri kuramureka bifashisha inzego zijejwe amategeko n'amashingamateka na nyirakamateka. Je ndumva yuko ari ibintu bisanzwe.
Uko biri kose kiboneka ni uko Gervais Ndirakobuca yari afise umuhezagiro wa CNDD-FDD w'umugambwe w'ubutegetsi, umwe mu bagize inama y'inararibonye zawo ku gihe kirekire akaba n'umushingamateka. Zina Ndaruvukanye yavyerekaniye mu vyo yavuze ko ata mwanya wo guta bigora mu kumutora.
Baduhaye izina approbation ntibaduhashira kugira ngo dutore.
Yego iyo tubigenza gute? Kuko twabigenza ariko twemeza izina baduhaye. Nta tablo ikenewe, nta matora akenewe, turemeza.
Dukoma amashi.
Yego.
Nimuvuge kimwe, dukoma amashi.
Imbere yuko aja kurahira mu nama nshingamateka ku muhingamo wa bakuru uyu wa gatatu, Bwana Ndirakobuca yabanje kugenwa na Perezida yongera yemezwa n'inama nkenguzamateka.
Imbere y'Imana mushobora byose y'umukuru w'igihugu, inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka, jewe Lieutenant General de Police Gervais Ndirakobuca umushikiranganji wa mbere, ndarahiye ko ntazotirigana ku masezerano y'ubumwe bw'Abarundi ku ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi. Ndiyemeje kurwanya icyiyumviro n'ingendo z'ihonyabwoko no gukumirana, guharanira no guteza imbere agateka kazi na muntu.
Gervais Ndirakobuca yabaye umushikiranganji wa mbere ku nshuro ya mbere aturuka mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushyira uburengero bw'u Burundi. ari mu mabanga akiri mu bihano by'umwe bwa Buraya bizorangira mu kwezi kwa cumi kubuza bigashobora kongerwa ikiringo cy'umwaka wisubiriza kuko izongerewe umwaka uheze kwa cumi n'umunani ukwa cumi yari yamaze kuba umushikiranganji. Umuryango w'umwe bwa Buraya mwikeka ko kuba yarakoze ibyaha birimo guhohotera ikiremwamuntu mu 2015 gihe abatavuganwe n'ubutegetsi bwa nyakwigendera Nkurunziza baje mu myerekano yo kurwanya ikindi kiringo ciwe cyateye imari yagafata kirangije. Ntawuze ni umwe bwa Buraya buzoca umutezurira nk'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabikoze umwaka uheze mu gukura ibihano kuri Bunyoni yari yarifatiwe umwaka nyene yikekwa ko bene izo byaha. Ibogozi wa Jare Ngiyome Bunyoni yibukije ikurwa n'ifungwa bya Hussein Rajab mu mwaka w'2007. Ico gihe uwo mugabo yari umukuru w'umugambwe Sende DFDD yaravuga rikijana, hakaba hari abavuga ko umuhisi Perezida Nkurunziza ubwiwe yamutegeka ivyo akora nk'uko n'ubu vyavugwa ko Perezida Ndayishimiye atokubahuka gukora ikintu Bunyoni yatifuza canke atemeje. Kuva umugambwe Sende DFDD wahoze yari umuhari w'inyeshamba z'abahutu uroye ku butegetsi mu 2005 nyuma y'amasezerano ya Arusha, iyi ni imwe mu ngingo zikomeye zifatiwe abategetsi bakomeye bawukomokamwo bo ku rwego rwa jenerali nyuma y'abafunzwe n'abahunze bagizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi mu 2015. Bunyoni yabogojwe atigeze ahonyoza ikirenge ku kirimba cyagenewe umushikiranganji wa mbere, akaba yari yaranze kuja kuhaba arutisha ikirimba ciwe bwite yubakiye ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Mu minsi ishize n'umutambukanyi wiwe babonetse mu ishengero rya Protestant bashima Imana. Ku vyijwi rya Amerika rikesha, aburyizeye bari aho umukenyezi wiwe yavuze ko yiteze igitangaza kubera yaheruka gusengera aho hantu umugabo wari umushikiranganji asanzwe akaba ahagarutse ari umukuru wa Leta, maze agira ati n'ibiri imbere turavyiteze. Atagihindutse Leta nshasha iramenyekana mu masaha ari munsi ya 24 aza nk'uko amasoko y'ijwi rya Amerika yabibwiye. Eloge uri kaneza, ijwi rya Amerika.
Urakoze Eloge. Gervain Ndirakobuca umushikiranganji wa mbere w'Uburundi n'umuntu ki?
General de police Gervain Ndirakobuca w'imyaka 52 y'amavuko yahoze ari umurwanyi w'umuhari Sende DFDD. Yavukiye ku mutumba wa Kibaya uri muri zone Ndora, commune Bukinanyana y'intara ya Cibitoke. Yize amashure mato yiwe muri commune ya Gihanga iri mu ntara ya Bubanza ikabihana urubibe na Cibitoke avukamwo. Igice ca mbere cayisumbuye aja kukibandaniriza ku ishure ryisumbuye ryo mu ntara ya Cibitoke, ica kabiri naco acigira ku ryisumbuye ryo muri quartier ya Ngagara i Bujumbura. Inyuma yaho yagiye kuri kaminuza nkuru y'igihugu mu gisata ca shimi, ariko ico gisata ntiyakiminujemwo kuko mu 1993 intambara imaze kwaduka mu Burundi yahisemo gufata umuheto aja mu ishamba kurwanya ubutegetsi bw'ico gihe. Mu barwanyi basangiye urugamba rwo mu ishamba harimo President Evariste Ndayishimiye, umuhisi Petero Nkurunziza yahoze ari President w'igihugu cy'u Burundi na Alain Guillaume Bunyoni asubiriye. Akiri mu ishamba ku rugamba Ndirakobuca bamutazira ndakugarika. Ijwi rya Amerika yabajije umwe mu bo basangiye urugamba igituma baramutaziriye ako kazina kanda kugarika, nawe yishura agira ati ndakugarika bisigura ndakwica atakinya. Na kazina twamuhaye bivuye kunyifato yarafise tukirwana. General de police Ndirakobuca batazira ndakugarika amaze kuzezeshwa amabanga atari make mu gihugu cy'u Burundi, muri yo harimwo ayatandukanye yo mu buyobozi bw'igipolisi cy'u Burundi, umuyobozi mukuru w'ibiro bijejwe iperereza n'umushikiranganji ajeje ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu, iterambere ry'amakomune n'umutekano. Izina ryiwe ryakunze kuza kenshi mu madosi arimwo ayabicwa n'abanyuruzwa no guhangana bikomeye n'abakora imyerekano mu 2015 tanu byamiriza manda ya gatatu y'umuhisi Petero Nkurunziza. Ndirakobuca ari ku rutonde rw'abategetsi umwe bwa Buraya na Amerika vyafatiye ibihano bibagiriza ubwicanyi n'andi mabi. Ugo rutonde rw'abafatiwe ibihano na Alain Guillaume Bunyoni avuye mu kibanza c'umushikiranganji wa mbere w'u Burundi inyuma y'imyaka ibiri ari muri ico kibanza aruriko.
None igihagararo n'ijunja vya Ndirakobuca bingana gute mu mugambwe uri ku butegetsi Sende DFDD?
Ako kabazo ijwi rya Amerika ryakabajije umugumyabanga yahoze ari mu b'imbere muri uwo mugambwe, hama yishura ati ndakugarika ryaniyegereye abafata ingingo zikomakomeye mu mugambwe. Ariko kugera mu 2017 sinovuga ko yari mu bavuga ntigijane. Ashima kwiyegereza ubufisi ubutegetsi n'ubushobozi gusumba abandi. Ikindi aragamburukira cyane uba amubereye sebuja. muvya kazi n'umuntu afata ingingo ariko rimwe na rimwe zikaba ingingo gihutihuti. Yubuka ko muri kahise hari umuntu yigeze kwishira ko amapingu kandi bitari mu byo yarajejwe. Ntatinya rero gufata ingingo naho yo binyuranye n'amategeko. Mu kuvuga adudurira ko adatinya. Migake Gervain de la Kobucha aboneka ariko aramwenyura. Abamuzi yamara babwije ijwi ry'Amerika ko ari umuntu atera inkuru atebura cyane kandi akazitwenga kumwe n'abandi abazitera. Ndakugarika asubiriye Alain Guillaume Bunyoni akunze kuboneka ku mbuga ngurukana bumenyi ari mu mazu yiwe y'agaciro kanini aha utuganuke tw'agaciro kanini umutambukanyi wiwe turimo amamodoka azinze aceza umuziki na madamu wiwe biyambariye amahuzu biboneka kwa zinze. Ijwi ry'Amerika ryabajije umuzi mu ishamba riti ndira ko buca umufuko wiwe ntiwifashe nk'uwa Bunyoni canke n'ukwicisha bugufi nawe ari ku murongo umwe na Bunyoni mu by'umufuko ko ataboneka asayangana ku mugaragaro nka Bunyoni asubiriye nawe yishura ko naho ndira ko buca ivya politique abivugira hejuru atarya umunwa ivyo butunzi bwiwe bitopfa kumenywa n'uwari we wese. Akabandanya agira ati gusa arabufise ubwo butunzi kuko burya kuva kera ari mu budandaji bw'inzahabu buca mu nzira zinyuranye n'amategeko. Ahariko bomenya ko Bunyoni naho ubutunzi bwiwe atabuhisha muri politiki avuga make ku mugaragaro ayavuga arayitondera. Abagabo rero babiri naho batandukanye Gervain de la Kobucha agiye kumushikiranganje wa mbere w'u Burundi arubatse afise abana indwi bagizwe n'abakobwa bane n'abahungu batatu. Hagataho naho twavuze ko mu 1993 yataye ishure akaja mu ishamba amaze kuva muri iryo shamba yamazemo imyaka itari mike yarasubiye ku ntebe y'ishure aja kuminuriza kuri kaminuza ya Espoir d'Afrique iri Bujumbura mu Burundi. Muri iyo kaminuza akaba yahavanye impamyabushobozi mu 2013 mu gisata cy'amategeko.
Urakoze Diane nyine na haswe. Inzego z'umutekano y'ipolisi y'Inyamiramabi zahinduwe mu gihugu cyose hahinduwe kandi abajejwe ububiko bw'ibigwanisho mu gipolisi. Bamwe muri izo nzego bemeza ko abahinduwe hari abari bashigikiye uwahora ari umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni nawe nyene yakuwe mu mabanga yiwe. Umukuru w'igihugu yaramaze iminsi avuga ko hari abashaka gutembagaza ubutegetsi bwiwe. Inkuru ya Pierre Claverne y'inkuru.
Inzego zitatu zikomeye mu gucungira umutekano w'igihugu nizo zahinduriwe abayobozi. Izo nazo ni igipolisi gicungera umutekano kigafata n'abantu bibaye ngombwa Inyamiramabi zifunga abantu hamwe n'igipolisi kijejwe binjira n'abasohoka mu gihugu canke mu ntara. Guhera mu gisagara ca Bujumbura hari ingoro y'umukuru w'igihugu abatwara izo nzego z'igipolisi bahinduriwe amabanga abagenywe nka bose na mazina mashasha. Icongeye ko nuko agenywe ivyegera gusa ica gihe cy'utwara igipolisi i Bujumbura abaye Colonel de Police Manirakiza Ernest ica gihe cy'ujejwe igipolisi kijejwe binjira n'abasohoka mu gisagara cha Bujumbura nawe yabaye umukenyezi Capitaine de Police Sibomana Marie Rose. Kumugwa mukuru wa politiki Gitega naho nyene byagenze gutyo. Izo nzego zitatu z'igipolisi zahinduriwe abazitwara. Abo bategetse batatu bahinduwe kandi mu ntara zitandukanye z'igihugu guhera ibubanza Bujumbura Rural Cibitoke Muranzya Mwaro Rugigi Kayanza Kirundo Ngozi Bururi Makamba Rumonge Rutana Cankuzo Karusi na Muyinga. Abandi bahinduwe n'abatwara amashuri y'igipolisi abatwara ububiko bw'ibigwanisho hamwe n'abatwara ibiro bitandukanye. Itegeko ryatewe ko umukono n'umushikiranganje w'intoragati mu gihugu n'umutekano Gervain de la Kobucha imbere yuko agenwa mu mabanga y'umushikiranganje wa mbere kuri uyu wa gatatu. Icyo bikoze mu gisirikare nta mutegetsi yahindutse. Twashatse kumenya icyo iyo ngingo isigura maze ijwi ry'Amerika ribaza wahora ari intwazangabo mu gisirikare cy'u Burundi atashatse ko amazina yiwe ashegwa habona. Uwo yagize ati izo nizo nzego zikomeye kandi zifashe muntu ku mutekano w'agati mu gihugu. Yongeye ko ati abo umushikiranganje ashobora kugena n'ivyegera byo batwara igipolisi mu ntara gusa, nayo utwara igipolisi mu ntara agenwa n'umushikiranganje wa mbere. Uyu nawe nta bubasha yaragifise kandi ntiyari kwemera kuko yarazi ko agira kugwe. Uwo yahoze mu gisirikare cy'u Burundi abona ko abagenywe bose ari ijisho ry'umukuru w'igihugu n'umushikiranganje yahora ari umutekano ubu yabaye umushikiranganje wa mbere ubu yatubwiye kandi ko abagenywe ari mu ntumbero yo kuburizamwo umugambi wose mubi woshaka gushigwa mu ngiro n'uwakuwe mu mabanga y'umushikiranganje wa mbere ari Ngiyome Bunyoni hame yoba agifise agashavu ubundi yahinduriwe amabanga ni General Gabriel Nyezigama umuhanuzi mu bya gisivile mu biro kwa prezida uyu azwi nk'umwizigirwa kwa prezida Evariste Ndayishimiye kuko bava hamwe n'umukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare Prime Niyongabo mu ntara ya Muranza ihanura ubibe na Gitega ahava prezida Ndayishimiye uyu Nyezigama amakuru yo kwizera ijwi rya Amerika rifise nuko yoba yasubirijwe kugira ngo agenwe mu mabanga y'umushikiranganje w'umutekano intwaro yo hagati mu gihugu ikibanza yabayemo imyaka itari mike ku ntwaro ya nyakwigendera Perezida Petero Nkurunziza umwe mubegereye umugambwe uri ku butegetsi yabwijwe rya Amerika ati ubugira panze umukuru w'igihugu ari kumwe na Ndirakubuca Prime Niyongabo na Gabriel Nizigama nankeka ko abashaka gutoba umugambi w'iterambere tuzobirukana n'ababashigikiye bose umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaramaze imisi avuga ko hari abashaka gutembagaza ubutegetsi bwiwe umuhinga mu by'amategeko na politike Janje Bigirimana abona ko izo ngingo ni imvugo ya Perezida Ndayishimiye vyerekana uko inzego z'igihugu zihagaze
turabona ibintu vyankenegwa vyabuze igitoro isukari ibiyeri nibindi abantu bakenera mu buzima bwa misi yose kujuragiza abarundi ibi byose byerekana yuko mu nzego z'igihugu hariho ibitagenda neza iyo rero umukuru w'igihugu ariko aravuga mu migani kavuga yuko hari abari kubagomba kumutemagaza ibyo byose tubona yuko birimo amahinyo ashobora kuba hariho icyuka kitameze neza hagati y'abatwara igihugu ku rwego rwo hejuru twibaza ko yova mu gakerere akaraba icyo ibwirizwa shingiro n'amategeko arikomoka ko bimwemerera abarundi icyo bagomba ni umutekano no gutera imbere no kuronka icyo bafungura
bamwe mu banyamigambwe bemeza ko uwoshaka guhungabanya umutekano w'igihugu atokoroherwa Gabriel Banza Witonde atwara umugambwe APDR yatangaje ko nabashaka kunaniza umukuru w'igihugu bakwiye gukomborwa bose
y'abantu bamenyereye gusasagura amatungo ya leta abantu bamenyereye kujya ibiturire hari abadandaza bamenye kwikika mu kiza kugira ngo biba bene gihugu hari abantu baramenyereye kwingiza ibintu batarisha amakori ibyo byose rero usanga aba bantu mwe nabo kugira ngo bashire ku murongo ariko ibazo gikomeye mbere niwe usanga kenshi bari kubarananiza igihugu twebwe twaramaze kwinjira mu ntwaro ya demokarasi twebwe rinzi twibaza yuko twashobora kuba hari abantu bashaka gutembagaza ubutegetsi yifuza gusubiza igihugu mu ihombi ngo turose twomwemerera kuko abarundi twese kuhagurukira rimwe kumugwanya
amakuru ijwi rya Amerika rifise nuko umutekano wakajejwe bikomeye mu gisagara ca Bujumbura igitega no ku kibuga c'indege ca Bujumbura Pierre Clavier Niyonkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
mu mugambwe CNL utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi bakiriye gute isubirizwa rya Alain Guillaume Bunyoni mugenzi wacu Diane Ninahazwe yabibajije umushinga mateka agatongwasa atwara uwo mugambwe
twebwe isubirizwa ryiwe twayakiriye nk'ibisanzwe turavye ibyari bimaze iminsi bivugwa n'umukuru w'igihugu aho yasa n'utizera cane leta yiwe avuga ko irimo abantu b'abanebwe abandi nabo ko batabishoboye amaze kuvuga gutyo umushikiranganje wa mbere nk'uko ariwe abajejwe leta yari kugira inguvu akagira ico abwiye umukuru w'igihugu ati hindura uyu gira gutya yagora umunye umukuru w'igihugu yararavye abona byaratebye ahitamo kumukombo nuko rero tubifata
uwo muvuga bitakunze kwahindurwa ni ndega honorable gwasa
umukuru w'igihugu abivugira muri rusange mugabo kumva yuko hari agahaze ubashikiranganje bagize leta kuvinya ngo n'uyu canke n'uri yabiragoye mugabo ikigaragara ni uko muri iyo myaka ibiri yose iyo leta irongowe na Bunyoni imaze nuko ata bintu bigaragara byo byarakozwe uvuga ati n'ibintu wozokwibukira ko icyo kiringo cy'intwaro ya CNDD-FDD kuva muri 2020
abibaza naho ko ahubwo bavanywe muri ayo mabanga kubera ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi ko hari hawe yikeka bamwegereye mu mugambwe CNDD-FDD wabamufitiye umugambi wo kumuvana ku ntebe y'ubutegetsi nabo
ivyo byose byoshoboka mugabo kubera ko ari ibintu yavuga muri rusange yatatomoye tininaka umuntu yobifata nyene akafuta yuko naho cyoba ari kimwe mu byotuma muhindura ahanini je no vuga nti ko barukubira kumbure ibyo avuga yuko mu namashikiranganje imwe abanyepe harimo batabishoboye
mu kitegiki mwebwe mu namashinga mateka kuri Gervais Ndirakobuca agiye ku mushikiranganje wa mbere w'igihugu cy'u Burundi
biragoye kuvuga ngo umuntu yo kwitega igicanye kiriya kuri Ndirakobuca jere bagiye kuramuzwa inamashikiranganje ahanini je no vuga nti ico aho kokibura Gervais Ndirakobuca na president Evariste nuko bosoma ibwirizwa shingiro ukuri bakareka kubohwa n'umugambwe bakakora bisuze ibwirizwa shingiro kuko ibwirizwa shingiro nta hantu na hamwe riha ububasha cyangwa uburenganzira umukuru w'igihugu canke umushikiranganje uwo ari we wese gukumira umurundi kumbo icanyiriye bagaho byaragaragaye yuko muri iyo namashikiranganje yarirongoye na bunyuni yuko tari ubusenze DFDD cyazira yuko uronka amabanga muri leta nibabanze bahere ngaho bakosore
amaso muri ko murasaba ko yosoma neza ibwirizwa nshingiro kugira ngo ubutegetsi bube ico mwise gusangirwa na bose nayo maso ari mu butegetsi nta byinshi turabona birahinduka hagiye alangiyo me bunyoni ariko asubije na Gervais Ndirakobuca bari basanzwe bari muri leta imwe inguvu Ndirakobuca azoza na canke bafite kuganyu zisumba iza bunyoni canke ico bunyoni yoba yarafite gisumbije inguvu sabuza ko ayo maso asoma neza iryo bwirizwa nshingiro nk'uko muvyivugiye mu mvugo yanyu nizahe zihagaze he icizere kikaba
ayo maso ahanini yabiyananira kubona ibibereye kubera yuko asa nuko abigwa n'ikintu cyitwa umugambwe n'ishaka ry'umugambwe wabo ibyo rero nibyo babwirizwa kubanza icyo gitambara cyitwa umugambwe kibapfuka mu maso bagafata kumbura ingingo zitarizo icyo babwirizwa kubanza kwikurako nibaguma baboshwe n'icyo gitambara cy'umugambwe nta kizohinduka kandi ibyo nabyo bizogira ingaruka mbi kuko igihugu ntikizo kugira gitera itambwe imbere
Honorable Agaton Rwasara amakuru acicikana ku mbuga ngurukana bumenyi ariko atanu umwe arashobora kurontera ibyemezo avuga ko alangiyo me bunyoni ashobora gutabwa muri yompi umwanya n'umwanya yagiriza ibyaha bitandukanye birimo kunyonyeza amatungo ya leta n'ibyo kuba yoba yarahatse gukora iyo kudeta avuga itanabaye ayo makuru yicomo yayumva ko ga Honorable
no ku mbuga ngurukana bumenyi bandika byinshi bakavuga byinshi suko abandika bose cyane bavuga babara bahinga yo bari ko barandika cyane kuvuga mugabe cy'umuntu yofata nuko igihe amategeko yokora agasanga bumbure hari iyo ivyo yobazwa numva ko byo bari ibintu bisanzwe byumvikana kuko n'umuntu umwe abandi arashaka gukora amakosa
Uburundi kandi no munsi Honorable Agaton Rwasa bwahinduye inzego zijeje umutekano igipolisi n'inyamiramavi mu gihugu cyose nibere rya yaje mu mugambo uri ku butegetsi byatumye haba nizo mpinduka mu gihugu cyose mu by'umutekano canke n'umutekano w'igihugu ushaka kurindwa gusumba uko wari
byose uko ari bibiri byose birashoboka kwibere cyo yaga ntibisanzwe ko nabana b'abantu ko ho bari mu buryo bwo gutunganya neza ibijyanye n'umutekano naho nyene birashoboka n'ibintu bisanzwe yuko abajejwe uburere mu nzego z'umutekano bahindurwa igihe cyose bibaye ngombwa kumbo iyicanye kumbo iriya
Honorable Agaton Rwasa umushinga mateka mukaba munatwara umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi CNL turashimiye kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika
ndabashimiye namwe
urakoze cyane nina hazwe tukivuga kwihindurwa ry'abategetsi bakomeye mu gihugu cy'u Burundi mwishyira hamwe ridaharanira inyungu za politike bavyakiriye gute navuganye na Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe Parsem rikangurira abarundi guhindura ingendo cyane cyane kubijanye n'isesagurwa ry'amatungo y'igihugu natangwe namubaza uko abona ingingo y'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu guhindura umushikiranganje wa mbere
y'igihugu rero arasurenganzira bwo gushyiraho umushikiranganje mushasha bwizashingira y'umwemerera ndetse n'abandi bamwungirije gushika uno munsi rero nta tegeko tubona umengo ryahonyowe adufata ko ari ibintu bisanzwe haba hasigaye kumenya nimba iyo ngingo ifashwe icituma haba akanovera gashasha mu byo abarundi biteze kuko uravye ibiharundi barimwo mu buzima bwabo bwa misi yose ingwara mu by'ubutunzi na cyane cyane mu bibereho zibabubuzi bugarije n'ubukene baguma babukenera inyishu yuza iborohereza ibatwi kugira barayo ko bo tunganizwa muri zongora
none nk'abayoboye ishyirahamwe rikangurira abantu guhindura ingendo cyane cyane kubijanye n'isesagurwa ry'amatungo ya leta ikugwa mu mabanga y'uwo mushikiranganje mukuru mubiha insiguro nk'iyo bari rimwe mu ntambwe tuvuga za politike ya tolerance zero yobirikirashirwa mu ngiro
bose ibyo bivuga gucyo kuko igikugwa cy'umushikiranganje wa mbere utabonye abandi bashikiranganje bagira babanjeho ukaraba na politike nshasha igirije mu ngiro kuko ikintu tumaze kubona gitumye ibintu ngaha mu Burundi biguma uko bimeze amareta arakurikirana mugabo urabona neza ko ata programme yaba ikarakurirako programme nyine politiki kuguti reforme ziriko ziraja mu ngiro nizi ubu rero turarindi je hamwe nubona nk'ubu iyo leta shashije cya cyifuzo cy'uko abategetsi bose ba leta babanza kwerekana amatungo yayo mbere yuko baja mu mabanga no kwerekana bayavuyemo aho niho nucavuga ati inzira atangiye kuguruka
ibibazo by'ubutunzi murabikurikiranira hafi cyane akenshi abantu mu gihugu cy'u Burundi ibibazo by'ubukene by'ikena y'ibintu bimwe bimwe bikenewe mu buzima bwa minsi yose bw'abantu babihisano n'ikena ry'amafaranga y'agaciro hariho ababona yuko ahanini ahubwo nk'uko umukuru w'igihugu akunze kubivuga muri iyi minsi ari abategetsi bamwe bamwe batariko bakorera neza igihugu ugasanga ahubwo nicyo kibazo mwe mubibona gute
erega namara agaciro urakubera abategetsi babyifashemo nabi hanyuma politiki y'igiterambere nirije mu ngiro igihugu cyicigwe n'amakungu anaya mara agaciro agacabura burya naho bihagaze politiki yari mbi y'abategetsi ariko bakora nabi ni konsekansi ega nijyo burage amafaranga y'agaciro riza kubera ubutegetsi bubi baruko gukora nabi ni konsekansi ni niyo ngaruka ya mbere ifishika kuko abategetsi bifatanywa nabi byaterambere ntiriheza ngo riboneke kwa ya bimwe dushobora hanze mu mahanga ntiriheza ngo biboneke ubutunzi hari wabuko burasira wikigira kabiri abafashe muri shaka binzi bitaye mu Burundi bacha bakati cyajya nta politike nziza iyo nyemeza ngo babizane harya kubura ibura ry'amafaranga y'agaciro ni hakurya ushobora kubona umuntu ku gihugu urajya ukora umuntu arwaye ugasanga aramenetse umutwe ugasanga arafise fievre mugabo imvo ibiri mu mubiri w'ibinge n'abagwaye nivyo rero no ku gihugu ubonye ibintu nk'ivyo haba hagwaye inge n'ivyintwaro na leadership bitunganije
Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe Parsem rikangurira abantu guhindura ingendo turagushimiye ku kanyu hari radijwi rya Amerika
urakoze
reka duhereze twumviriza ibyo abanyonyi bijwi rya Amerika bashikirije ku mbuga ngurukana bumenyi ya Reverend Ndayishimiye
Ubutumwa bugufi bwacishijwe ku rubuga ngurukana bumenyi rwa Facebook y'Ijwi rya Amerika burerekana ibyiyumviro bitandukanye ku ikugwaho ry'umushikiranganje wa mbere w'u Burundi arenga iyome bunyoni duhereye ku butumwa bwa Seforien Nkengurutse agira ati na Felicien ndiho ku bwayo umushikiranganje w'ikigega cya leta ntumusige kuko atumvikana n'umushikiranganje Tade ajejwe abakozi ba leta mu mugambi wo guhuza imishahara Jean Claude Hakizimana yongeye ko ati komiranya kuba wa president uto we ubwa kabiri uri intwari uturabire mu bushikiranganje bw'akazi n'abakozi itangwa ry'akazi harimo akarenganyo niyuhire Mireyi nawe ati ingoma zo mwisi za mazigenda zikuranywa Jean de Dieu Hategekimana nawe agira ati ico novuga nuko bunyoni ahemukiye wari yamugiriye icizere akamugira umushikiranganje wa mbere yagiriwe icizere rero yibwira ko ari we byose namenye ko byose ari watowe n'abanyagihugu naho Victoire Manirambona yongera ko ati mbona byari bikwiye kwa kugwa aho tugereye Nzeyimana James Chrysostom mu butumwa yanditse yaje avuga ati abo bagabo nibumvikane bareke gucanamwo birinde guhemukira Burundi n'abarundi badahinzira umwansi Venetiza nawe yavuze kuwahawa amabanga mashasha yasubiriye bunyoni ati gusa n'uwo yizeye amucungire hafi kuko nawe ne ntiyoroshe ariko kandi barajingitwa niyo nzima Lambert wambira ati bunyoni nabyo yarabereye na gato yarabikwiye n'umukozi abikwiye